Imuva ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Oriane Itangishaka abaramutsa kazi mu makuru n'ibiganiro byo kuri no saha. Turatevye duhi jambo mugenzi wacu Aloise Bigirimana adushikirize amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Takize mwaramutse Oriane turahera kuyavugwa ku gihugu cya Uganda ishyirahamwe mpuzamakungu riharanira agateka ka muntu Human Rights Watch rivuga ko ibigo by'umutekano bya Uganda ari byo bibazwa iburirwa irengero hamwe n'ihohoterwa rya bamwe mu basivile muri icyo gihugu. Raporo ya Human Rights Watch yiswe I Only Need Justice, ni ukuvuga yuko icyo nkeneye gusa ari ubutungane, yatohoje ku bantu baburiwe irengero, abahagaritswa ta mitahe, abafunzwe hatubahirijwe amategeko, abaho ababurejwe igufa hamwe n'ayandi mabi akabije ibikorwa byagirizwe igipolisi, igisirikare, iperereza rya gisirikare, urwego rw'igihugu rujejwe iperereza hamwe n'ishyirahamwe rijejwe umutekano muri icyo gihugu ryitwa Internal Security Organization. Iyi raporo ivuga ko aya mabi yabereye mu busho butandukanye bw'igihugu mu myaka iri hagati ya 2018 na 2019 no mu kwezi kwa mbere kwa 2021 gihe hari kwaba amatora muri icyo gihugu. Umuvugizi w'igisirikare cya Uganda Brigadier General Felix Kulaigye yabwiye Ijwi rya Amerika ko Human Rights Watch itabajije igisirikare imbere yo gusohora iyo raporo. Igisirikare cya Uganda kivuga ko iyo raporo ishingiye kuri politike kandi atavyemeza biriho itanga. Muri Afrika kandi abantu bitwaje ibigwanisho barisha abantu 34 ku munsi w'Imana muri leta ya Kaduna ni mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Abategetsi bo mu gice byabereyemwo bavuze cyo kuwa kabiri ku iki gitero cegekwa ku migwi y'abasuma bitwaje ibigwanisho. Komisera jejwe umutekano muri leta ya Kaduna Samuel Arwan avuga ko amazu arenga 200 nayo nyine yasambuwe mu gace kahitwa Kaura, kandi ko n'abasirikare babiri bari muri abo 34 bishwe. Igitero cyo ku munsi w'Imana cyabaye nyuma y'umunsi umwe habaye ikindi cyahitanye abantu 16 mu mihana y'abanyagihugu muri leta ya Zamfara ni mu buraruko bushira uburengero bwa Nigeria. Ahandi havuga ubwicanyi ariko ni muri Senegal, aho igisirikare cyavuze cyo ku munsi wa kabiri ko cyasambuye amakambi nka yose y'abarobere yegukira abaseparatiste bo mu manuko. Umusirikare umwe yarasize ubuzima, abandi 8 barakomereka muri icyo gitero nk'uko igisirikare kibivuga. Ku itariki ya 13 z'ukwa gatatu igisirikare cyatangaje ko cyagabye igitero mu ntara ya Kazamase kigamije gusambura makambi y'abarobere b'umuhari Force Democratique de Casamance. Igisirikare kivuga ko abarobere batari bake bishwe ariko nta gitigiri cyabo cyatanze. Cyavuze ko abandi bahunze basiga inkoho n'ibikoresho bya gisirikare. Perezida wa Senegal Macky Sall yarihaye intumbero ya mbere yo kugarukana umutekano ku butaka bw'igihugu cyose muri manda yiwe ya kabiri asanzwe arimo. Intambara y'Uburusiya muri Ukraine irabandanya guhangayikisha abategetsi mu makungu leta z'umwe za Amerika. Nta vyemezi ivuga ko irabona ko Ubushinwa bwarungikiye bigwanisha Uburusiya mu ntambara burimwo muri Ukraine. Umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu muri Amerika Jake Sullivan avuga ko Amerika yashikirije amakenga mu gihe Ubushinwa bwofasha Uburusiya, avuga ariko ko naho bitaraba Ubushinwa buguma bukurikiranirwa hafi. Perezida Joe Biden wa Amerika yaragiranye ikiganiro cy'amasaha 2 na mugenzi we w'Ubushinwa Xi Jinping hari ku munsi wa gatanu. Presidency ya Amerika White House yavuze ko Perezida Biden yagabishije mugenzi we Xi Jinping ko atohirahira ngo ace kubiri n'ibihano ibihugu byo mu burengero bw'isi byafatiye igihugu cy'Uburusiya. Perezida Biden ari mu myiteguro muri iki gihe y'urugendo ku mugabane wa Buraya, ahagiye kubonana n'abategetsi bo mu ishyirahamwe rya Buraya na OTAN ejo ku munsi wa kane. Jake Sullivan avuga ko abo bategetsi bazovugana ku ruhara ubushinwa bushobora kuzogira muri intambara iri kibera muri Ukraine. Muri urwo rugendo kandi abategetsi bazoshira habona ngo ibindi bihano bishasha ku Burusiya bongere bakomeze ibisanzwe bihari. Nayo muri Afghanistan abakobwa baharugwa mu bihumbi amacumi bategekanya gusubira mu masomero mu mashuri yisumbuye kuri uyu munsi wa gatatu inyuma y'amezi indwi abatalibani basubiye ku butegetsi bagashyiraho amategeko ahanyanga agateka k'abakenyezi ko kwiga. Amashure yose yarugawe muri Afghanistan kubera ikiza cya COVID-19 igihe abatalibani bashyiga ku butegetsi mu kwezi k'umunani, ariko abahungu hamwe na bamwe mu bakobwa baremerewe gusubira kwiga inyuma y'amezi abiri. Amakungu yategetse abatalibani kugarukana agateka k'abana ko kujya mu mashuri mu biganiro byari bigamije gufasha icyo gihugu no kwemera leta y'abatalibani. Ibihugu bitari bike hamwe n'amashyirahamwe byaremeye kuba birahemba abigisha muri icyo gihugu cya Afghanistan. Umushikiranganji w'indero yavuze ko amashuri azokugurugwa yugurwa kuri uyu munsi wa gatatu mu ntara zitari nke z'igihugu harimwo n'umugwa mukuru Kabul, ariko abo mu ntara yo mu bumanuko ya Kandahar ahari umutima w'abatalibani akazoguma yugawe ariko akazokugurugwa mu kwezi kuza. Abatalibani barushirije kuvuga ko bifuza ko abana b'abakobwa b'imyaka iri hagati ya 12 na 19 bakumigwa mu mashuri kandi hakubahirizwa n'amategeko y'idini rya Kiisilamu.
Arakoze Aloise Bigirimana kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi yahijije kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubona hano umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini bya Afrika. Impunzi z'abarundi ziri mu makambi atandukanye mu gihugu cya Tanzania zivuga ko zigeramiwe n'abazitera bakazifata bunyamaswa igihe cyose zigiye kurondera icyo rirenza hanze y'inkambi.
Abantu turibwa, abantu turicwa, tugiye inyuma y'inkambi nka twebwe dusanga dusohoka kuza kurima, mwe twebwe dutegenda duteka ibigwanisho.
Rabako bafatwa ku nguvu, uko tukasha kurushisha kwiruka, bakasiruka ko badufata, bakatubaka furaka dukorera ibintu bibi hamwe umuntu atazokira.
Abo ni bamwe mu mpunzi z'abarundi zicumbikiye mu makambi yo muri Tanzania. Umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi ejo ku munsi wa mbere waratanguye igikorwa cyo gusigurira amakaminuza ibiri mu cegeranyo giheruka gushirwa ahabona n'uwo mugwi. Abarundi b'impunzi babiri baraguye mu gitero cyakozwe n'abanyetanzania baba mu micungararo y'inkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania ku munsi wa Mungu itariki 20 z'ukwezi kwa gatatu uyu mwaka wa 2022. Ni inkuru ya mugenzi wacu James Joven ari muri Tanzania.
Umurongozi mukuru w'igipolisi mu ntara ya Kigoma ACP James Manyama mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru ejo kuwa mbere yavuze ko iryo sanganya ryabaye hagati y'impunzi zirenga gato 20 zari zasohotse inkambi kujya kwamura ibizinu hamwe no gusenya inkwi. Abakomeretse baciye bajyanwa kuvurirwa mu bitaro bikuru byo mu nkambi ya Nyarugusu. Uyu ni munsi wa gatatu bakigwariye muri ibyo bitaro. Bavuga ko abo baturanyi baba Tanzania hanini babahoye ibizinu bariko baramura hamwe n'inkwi bariko barasenya mu matongo yabo. Abandi babiri bicishijwe inkoni n'ibipanga. Polisi ivuga ko ari abagabo barenga gato imyaka 30 bashinguwe mu matongo y'abapfu ari mu nkambi ya Nyarugusu kuri uyu wa mbere. Uwo murongozi w'igipolisi mu ntara ya Kigoma James Manyama yavuze ko igipolisi muri komine Kasuru kimaze gufata abantu 15 baba Tanzania bagirizwa gukora iryo sanganya. Amatoho zarimo kubandanya nyuma yaho bazoca bashikirizwa kuri sentare na inyuzwa kwishura makosa bagirizwa.
Watu wao waliuawa kwa kujeruhiwa na silaha za jadi sehemu mbalimbali za miili yao.
Abo bantu babiri bicishijwe ibigwanisho bisanzwe by'ikirundi harimo ibipanga n'inkoni. Kuva amaraso menshi nicyo cyatumye bapfa. Amatohoza ya mbere tumaze gukora biraboneka neza yuko bapfa inkwi, ibiribwa mu masambu no gufata ku nguvu abagore babo. Abo babiri bishwe bagirizwa bategerezwa gufata ku nguvu abagore baba Tanzania mu masambu aho barimira. Ubu turiko turakora isakwa ry'abantu bose bakora ibitemewe n'amategeko bakongera bagahungabanya umuteka. Iryo bara ryakozwe n'abantu bashika 15 baba Tanzania.
Jeshi la polisi mkoa wa Kigoma tunakamilisha uchunguzi ili watu hao wote 15 wafikishwe kwenye vyombo vya sheria.
Amabi hagati impunzi zahungiye mu nkambi ya Nyarugusu na Nduta hamwe n'amaturanyi bazo yamayabaye hafi iminsi yose hanini bapfa ibiribwa bagirizwa kwiba mu masambu yabo inkwi hamwe no gufata ku nguvu abagore babo. Kubwizo mpamvu impunzi zisaba leta ya Tanzania gufatira umuturama icyo kibazo gihangayishije impunzi zahungiye mu gihugu cya Tanzania kandi giteye umutekano muke hagati y'impunzi n'amaturanyi bazo.
Abantu turibwa, abantu turicwa, tugiye inyuma y'inkambi nka twebwe dusanga dusohoka kuza kurima ngo twebwe dutegene duteke ibigwanisho ugasanga abajambazi bo nyabo sibo bafatwa twebwe impunzi nitwe turiko turahohoterwa kandi n'abapolisi baducunze nta n'ukuntu boza kubitako kuko bazari gitero gikomeye.
Mbe nkaje inyuma y'inkambi cyose ndahumva havugwa kubera nyine abakiri bato n'ubwo bagenda bakamererwa ukutariko yenda ciye ndashimva ko je inyuma y'inkambi emwe ni uwo mugati inyuma y'inkambi hasaruka je ntawo ndo bamenye n'ukumenya
baba mama turabako turafatwa ku nguvu uko tukasha kubishye twiruka bakafiruka ko badufata bakatuba kafira kadukorera ibintu bibi hamwe umuntu atazokira hamwe kamwe n'ingwara izingwara zidakira ibintu by'imigara byose bazi ko bakenyezi twandurana n'ingoga kwe n'ukurishe kintu kwe kudufasha cyane turabira ukuntu twofikingira icyo kiza cyo kubakwa inyuma y'inkambi kuko ntitwosobora kwihangana gushaka kuza kurondera udukwi nawe tukizire ngo tushuronde bafiruka ko kandi kese murabyumva namwe ko abamatwanga mu ngaha mu nkambi cyane nkuba mahonye na yibungenje ngo bamwirushye ko bamukore n'icyo kintu no gufarapfa ashe arapfa cyane ko wasaka we
cyo twosaba userukira ikambi nuko icyiza bari kutureka tuhagirira imigenderanire myiza n'abatanzania igihe cyacu gishitse cyaho tweze tugenda tukage enda amahoro nkuko batwakireye mu mutekano.
Mu bitigiri dukura ku gipolisi mu ntara ya Kigoma buruko mwaka utashe hafi y'abantu 12 baricwa inyuma y'inkambi abandi barenga 30 baraburirwa irengero. Icyo kibazo gituma umubano mubi umutekano muke hagati y'impunzi n'abaturanyi bazo. Kugeza amasaha dutegura iyi nkuru polisi yariko ibandanya gukora amatohoza mu baturanyi b'inkambi ya Nyarugusu ahitwa Kagera Nkanda no gucungera umutekano bikwiye kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu gihugu cya Tanzania. James Joven ku bwijwi ry'America.
Urakoze James Joven kuri iyo nkuru. Kuri uno wa kabiri isi yose yibutse akamaro k'amazi meza. Uyu munsi ushitse mu gihe mu Rwanda hari bimwe mu bice by'igisagara cya Kigali binejerejwe nuko bitakigeramiwe n'ikibazo cyo kutagira amazi meza. Eric Bagira ubusa araduha inkuru irambuye.
Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri bwana Joseph Dukuze ijwi rya Amerika yamusanze ku ivomo ry'amazi mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe mu mujyi wa Kigali. Akoresheje amaboko arazamura kanamanura icyuma gisunika amazi. Ni ku ivomo rizwi nka Nyayikondo. Kuri uyu munsi isi yose yahariye kuzirikana agaciro k'amazi meza. Aha muri aka gace ka Busanza mu biganiro byacu twakunze kubagezaho ku ijwi rya Amerika mu myaka yashize hari mu duce twakundaga guhura n'ikibazo cy'imbura ry'amazi. Abahaturiye bakundaga kuvoma amazi y'ibirohwa akagira ingaruka ku buzima bwabo. Kuri ubu ijwi rya Amerika rihagera abaturage baritangarije ko batakivoma amazi yanduye.
Mu minsi yashize byari bigoye ariko leta yashyizemo ingufu cyo miyoboro migari mu makaritsiye n'ahitare kugenda bayishyiramo nyine. Icyo cy'amazi cyarakemutse.
Indi minsi hano mbona abaturage bagenda bisanzura amazi hano ntabwo ahabura kuri iki cyuma cy'umupombo. Hano mu bishanga nta bantu bavomamo. Baraza bakavoma hano bose. Indi minsi ubu ngubu ni neza nta kibazo cy'amazi gihari. Keretse wenda ayo leta itanga hirya no hino mu masita ariyo yangiritse. Naho handi ho hano nta kibazo.
Ijwi rya Amerika rivuye kuri iki gishanga abaturage bahoze bateraniraho bavoma amazi yanduye ryakomereje ku yindi migezi mu kagari ka Busanza. Bwana Fabien Shimiyimana ni kanyamigezi avomesha amazi kuri umwe mu migezi y'akagari ka Busanza. Nawe yadutangarije ko iki kibazo cy'amazi kimaze iminsi cyarakemutse.
Ntabwo amazi akibara cyane buri gihe abahari yanagiye agenda nk'iminsi ibiri agahita agaruka. Ntabwo ari nka mbere amazi araboneka cyane. Hakunda kubura amazi akunda kubura n'umusatsi cyane. Ariko ubu ngubu mbese robine zabaye nyinshi zegereye abaturage.
Nta mazi nta buzima. Ibyo ni ibyemezwa n'abahanga. Amakuru ijwi rya Amerika ryakomeje guperereza aremeza ko abashaka amazi mu kagari ka Busanza bayagura amafaranga hagati ya 20 na 30 ku njerekani ya litiro 20. Nubwo biruko Hari bamwe mu birinze kumvikana mu itangazamakuru twabonye bavuye kuvoma amazi yanduye ahazwi nko muri Nyirakanamba, bavuga ko badafite amafaranga yo kugura amazi. Uretse ahijwi rya Amerika yageze kuri uyu munsi, si yose yahariye kuzirikana agaciro k'amazi ku kiremwa muntu, hari n'ahandi mu mujyi wa Kigali mu turere twa Gasabo na Kicukiro no hanze yawo hagenda humvikana ibibazo by'abatagira amazi. Aha rimwe na rimwe haba hanagaragara ibikorwa remezo byagombye kubafasha kubagezaho amazi.
Ni imigezi itanu ihari idakora, imaze umwaka n'amezi abiri idakora. Tukibaza ibyo bintu leta yabizanye hari umutako.
Leta y'u Rwanda ikomeza kwizeza ko mu gihe cya vuba iki kibazo kizaba cyahindutse amateka. Ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura WASAC kigashimangira ko mu mwaka w'2024 buri muturarwanda azaba abona amazi. Bwana Samson Hategekimana ashinzwe igenamigambi muri iki kigo.
Igenamigambi ryacu rirareba abanyarwanda bose muri rusange kugira ngo tubashe kugera ku ntego y'igihugu yo guha abanyarwanda amazi. Kandi wenda iyo umuntu ashonje nkuko nabivuze ntago umubwira ibindi kereka umuhaye ibiryo, ariko aba bagiye bari kuri tere kuko niho baba babona yuko igenamigambi atari rya rindi kiri mu mpapuro gusa. Ubu noneho ibikorwa biri kugenda bikorwa aho ngaho no mu bice bindi byose hose turi kugenda tushyirayo ibikorwa remezo by'amazi, ku buryo twavuga ngo muri wa mwaka wa 2024 ntiturabona ikintu cyatuma tuvuga yuko tutaragera kuri iriya ntego.
Imibare iheruka y'ikigo cy'igihugu gishinzwe isuku n'isukura WASAC iragaragaza ko abaturarwanda bagera kuri 89% aribo bafite amazi meza. Intumbero ya Leta y'u Rwanda nuko mu mwaka w'2024 abaturarwanda bose bazaba babona amazi ku gipimo cy'100%. Leta igasobanura ko mu mijyi uzaba adafite amazi mu rugo we bizajya bimusaba gukora byibura urugendo rwa 50 metero ajya kuvoma, naho mu byaro akazajya akora urugendo rwa 200 metero ajya kuvoma. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Umugwi Sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanyisha Abarundi watanguye igikorwa cyo gusigurira amakaminuza ibiri mu cegeranyo giheruka gushigwa habona n'uwo mugwi. Icyo cegeranyo ni icyemeza ko ubwicanyi bwo mu mwaka w'1972 ariho nyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu mu Burundi. Pierre Claver niyo nkuru arabidushikiriza.
Umugwi Sever ujeje kumenya ukuri no kunywanisha Abarundi wiyemeje gukwiragira mu makaminuza yose ari mu gihugu ayigenga n'aya leta, kugira abawugize batanga ico bise icigwa ca kahise cerekana ingene intambara zagiye ziraduka mu Burundi zagenze, abo zahitanye, umugambi wazo n'imvo za politike zari zinyegeje inyuma y'izo ndyane. Pierre Claver ndayicariye ari muri kaminuza nkuru y'igihugu yasiguye ko abanyeshuri bari muri za kaminuza ari bo ncabwenge bazovamwo abategetsi b'igihugu, gutyo ko babwirizwa kumenya ukuri kw'ivyabaye kuva Burundi bwikukira mu myaka 50 iheze. Ndayicariye avuga ko ako kahise kunyuwe n'ico umugwi arongoye wabonye ko ariho nyabwoko ryakorewe ubwoko bw'abahutu mu mwaka w'1972 icegeranyo giheruka kwemezwa n'inama nshingamateka.
Twabwiye tuti nimwe muzorongora igihugu ejo ntimuzotwara igihugu nk'uko bajya bakuru bacu batwaye igihugu mu myaka ya 70, aho Abarundi barenga 200,000 aribo tumaze guharura batowe mu binogo, kandi abo bapfuye benshi bishwe nabaho, ariko hariho n'abatutsi bishwe cyane cyane tuvuga abatutsi bariko bagerageza gukingira abahutu barishwe. Harabaye imunya bwoko yakorewe abahutu bo mu Burundi.
Naho biruko hari umuce w'Abarundi nk'abaharanira inyungu z'inkehwa zo mu bwoko bw'abatutsi batemera ico cegeranyo. Ni nk'ishirame ase Genocide Cirimoso ribona ko ibiriko birakogwa n'umugwi Sever bitanywanisha nyabu na bicanishamwo Abarundi. Terence Mushano ni cegera c'umukuru w'iryoshirahamwe akaba n'umuvugizi waryo mu vyo riharanira harimwo inyungu z'abatutsi.
Kuko nani kuvukanisha biriho ahubwo n'ubuseranyo adutangaza kirimwo ku ntumbero bahawe baba mu Rwanda ni hasi raba mu Bayahudi muri ese yugo cya kera cyemejwe n'abantu oni kandi byo ibihugu bya amareta yose y'ubu yarashobora kwishyuzaho inzego nka FDR kabo ndi babishyizeho kuko naho bongira ari ari ukukanganiza dusaba yuko oni ibisambura
gusa hari n'ayandi mashyirahamwe yigenga ashima ibyo bikorwa bya Sever muri za kaminuza ishami Fordcon F rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama byabwiye Ijwi rya Amerika kwicegeranya ukiriko kirakwiragizwa na Sever ari cukuri. Gerard Hakizimana atwara Fordcon F
kwa icegeranyo kitagira amahinyu bakanemeza ko ari honyabwoko byakorewe ubwoko bw'abahutu bakemeza kandi ko habaye ubwicanyi ndengerabutungane bwakoreye ubwoko bw'abahutu mu gihugu cyose hamwe n'ubwicanyi ndengerabutungane bwakoreye abatutsi n'abatwa mu ntara zimwe zimwe. Dusabye abakoze ayo mahano gusaba ikigongwe abarundi tugasaba kandi abakorewe ubwo bwicanyi guharira ababyagirizwa no gukinga ubwicanyi bwo muri kazoza.
Umunyepolitike Frederico bamvuga inyumvira yabayicegera cy'umukuru w'igihugu agaturuka no muri ubwo bwoko umugwi Sever wemeza ko bwakorewe ihonyabwoko iruhande yo kugaya ibyo bikogwa bya Sever atewe umutima uhagaze n'intumbero y'uwo mugwi. Bamvuga inyumvira ari mu banyepolitike bagiye mu biganiro iyarusha byashizeho uwo mugwi Sever abona ko umugwi bumvikanye ko atari wo wavuye ushigwaho.
Ikibazo si subuhutu canke subututsi, ikibazo ni ngende igihugu gitwarwa maze kigasonera umunyagihugu wese w'umurundi n'uwo muntu wese ahati ndaro haca hari ikibazo. Mbeko sende FDD iyagirizwa amabi igihe ari kwiragwana burya yokwemera kwikora munda hanyuma ukuri kwabaye kukamenyekana ntibishoboka. Ari nacyo gituma inyishu ya cyitora kwabaye kuzimanganya amasezerano ya Arusha ubwa kabiri kwabaye guca bafata CVR bakayiha iyindi ntumbero bakerekana ahanini uruhande nkarumwe kugira ngo barabe ingene nabo nyene bo kwikingira muri ayo mashobora kubagira ejo.
Kuvuwa mugwi Sever ushingwa mu mwaka w'ibihumbi 2014 izo mpari n'amakenga vyamyeho mu banyepolitike hamwe n'abaharanira agateka kazi na muntu yamara utwara uwo mugwi arahumuriza abafise ayo makenga ko raporo yawo atanabigamije. Pierre Clavier Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi rya Amerika.
Muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho ni wa mwanya w'ikiganiro Amerikana cerekeye ivyaranze Amerika muri kahise no muri bino bihe tugezwemo tugishikirizwa na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza. Urusiya bwateye Ukraine leta zunze ubumwe za Amerika n'andi mahanga bamufatira ibihano. Umukurambere w'Uburusiya URSS no kuvuga Repubulika zunze ubumwe z'Abasoviet nayo byayibayeho imaze gutera Afghanistan. Turibanda ku bihano by'imikino Olympic yo mu 1980. Ikaze mu kiganiro Amerikana. URSS yateye Afghanistan mu gicuku cyo ku itariki ya 24 y'ukwezi kwa 12 1979. Hashize iminsi itatu nyuma yaho abasirikare b'Abasoviyeti bafashe umukuru w'igihugu Hafizullah Amin baramwica bamusimbuza ku butegetsi Babrak Karmal. Amin na Karmal bari bahanganye cyane cyane rwose mu ishyaka ryabo. Mu minsi mike yakurikiyeho Abasoviyeti bari bamaze kwigarurira igihugu cyose cya Afghanistan. URSS yari igamije kugumishaho no gutiza no guha ingufu zikomeye ishyaka ry'abakomunisti byari ku butegetsi muri Afghanistan. Umuryango w'abibumbye n'amahanga bamaganye igitero cya URSS. Leta zunze ubumwe za Amerika by'umwihariko yafatiye URSS ibihano bitandukanye. Icyabaye icyamamare cyane kurusha ibindi ni ukwanga kujya mu mikino Olympic ya 2022 yo muki yabaye kuva ku itariki ya 19 y'ukwa 7 kugera ku ya 3 y'ukwa 8 1980 i Moscou wari umurwa mukuru wa URSS icyo gihe. Ku itariki ya 14 y'ukwa 1 1980 guverinoma ya president wa Amerika Jimmy Carter yari yabanje guteguza URSS iyisaba gukura abasirikare bayo bose muri Afghanistan bitarenze itariki ya 20 y'ukwa kabiri 1980. Iyo RSS yarabisuzuguye, noneho hashize ukwezi ku itariki ya 21 y'ukwa gatatu 1980, President Kara atangaza ku mugaragaro ko abakinnyi barenga 450 bose Leta Zunze Ubumwe za Amerika yateganya kukohereza i Moscou batakigiyeyo. Abaturage be n'abanyapolitiki bamukubise ingabo mu bitugu. Bityo ibipimo by'ikigo cyitwa Gallup cyazobereye mu bushakashatsi bwo kumenya icyo rubanda batekereza bashaka n'ibyo badashaka byerekanye icyo gihe ko abanyamerika byibura 2/3 bari inyuma ya perezida wabo. Mu banyapolitiki nk'uko tubisanga ku rubuga rwa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika, umutwe w'abadepite w'Inteko Ishinga Amategeko yo ku rwego rw'igihugu Congress yemeje umwanzuro wo kumushyigikira na yego 386 kuri oya 12. Sena nayo yarawemeje na yego 88 kuri oya 4 zonyine gusa. Naho inama rusange ya Komite Olympique ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States Olympic Committee, urwego rutari urwa leta kandi rwigenga, yarateranye ku itariki ya 12 y'ukwa kane 1980, nayo ishyigikira icyemezo cya President Kara n'amajwi 1608 kuri 798 ya oya. Ariko rero amashyirahamwe y'imikino itandukanye yose ntiyabyishimiye. 25 muri yo yatanze ikirego mu nkiko ashaka kohereza abakinnyi bayo i Moscou, ariko baratsinzwe. Uretse ibyo, Amerika yashishikarije n'inshuti zayo by'umwihariko n'amahanga yose muri rusange kwifatanya nayo. Mu nshuti, Ubudage bw'Uburengerazuba, Isirayeli, Koreya y'Epfo n'Ubuyapani koko barayikurikiye. Ubushinwa nabwo, nubwo atari inshuti na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nabwo bwanze kohereza abakinnyi. Ariko Ubwongereza, Ubufaransa, Ubugereki na Australia bo barabyanze gukurikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika bohereza abakinnyi i Moscou. Kugira ngo abone inkunga y'abanyapolitiki n'amashyirahamwe y'abakinnyi muri Afrika, President Kara yabatumyeho icyamamare cyane ku isi mu mukino w'iteramakofe, umwirabura Mohamed Ali. Ali yasuye ibihugu 5: Tanzania, Kenya, Nigeria, Liberia na Senegal. Ariko rero ikinyamakuru The Washington Post, kimwe mu bikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, icyo gihe cyanditse ko atakurikije ubutumwa yari yahawe. Akigera muri Afrika yatangaje ko ku isi hari ubwoko bubiri bw'abazungu babi: abazungu b'Abarusiya n'abazungu b'Abanyamerika. Ati, ni babi cyane mu mateka y'isi, ni baramuka barwanye twebwe rubanda rugufi babirabura tuzafatirwa hagati. Na amagambo yo ku giti cye. Mbese ni nga kwa kundi kwa wa mugani ngo aho inzovu ebyiri zirwaniye ibyatsi nibyo bihababarira. Muri ibi bihugu Mohamed Ali nyakwigendera yagendereye mu butumwa bwa Perezida Kara, Kenya na Liberia byagiye inyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika, noneho rero ntibyohereza abakinnyi i Moscou. Naho Tanzania, Nigeria na Senegal bo barabohereje. Ibindi byo muri Afrika nabyo byakurikiye Amerika ni Misiri, Ghana, Gambia, Malawi, Mauritania, ibirwa bya Maurice, Maroc, Somalia, Swaziland, ubisigaye yitwa Eswatini, Tunisia na Zaire isigaye yitwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ijwi rya Amerika. Muri rusange ibihugu 65 byanze kujya mu mikino Olympique ya 22 yo muki i Moscou muri URSS mu 1980, ariko ibindi 80 byo byagiyeyo. Ikindi, ibihano byafatiwe i URSS icyo gihe ntibyatumye iva muri Afghanistan. Yahamaze imyaka hafi 10 irwana n'imitwe y'inyeshyamba yiyise Mujahideen, ni nko kuvuga ngo abarwana intambara ntagatifu. URSS yavuye mu 1989 imaze gutsindwa. Hagati aho nanone URSS yihimuye kuri Amerika, nayo n'inshuti zayo banga kujya mu mikino Olympique ya 23 yo muki yabaye kuva ku itariki ya 28 y'ukwa 7 kugera ku ya 12 y'ukwa 8 1984 mu mujyi wa Los Angeles mu burengerazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Chuti zacu ikiganiro Amerika na cyo uyu munsi nahagihumurije. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Njese mwese mukunda radijwe rya Amerika ibiganiro twabateguriye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru tubashikirije kandi na Nadia Taha yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka. Mugire umunsi mwiza.